Tuashimi kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda murumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda ni kuri FM z'Ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni vewa Radio Yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa kane windwiheze Papa Benedigito wa 16 yashingurwa nyiteka i Vatikano mu Butaliyano. Papa Benedigito wa 16 yashengeye igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 ko mwaka uheze 2022 ku myaka 95 ahitanye n'indwara z'ubusaza nk'uko Ekleziya Katolika ibitangaza. Ariko none yari umuntu iki ivyamuranze hanini n'ivyahe ugushingurwa kwiwe kwaranzwe n'iki hajya mbega umupapa ashingurwa kimwe nk'abandi bose canke hari hariko ko atamashugwe twigeze tubona ku isandugu yiwe vyaboneka vya hagufi yo barashize ko mu nyuma canke vyo bari kubera atavyipfuje akiriho canke nta mupapa aherekezanywa ingori utwazo tumwe n'utundi kukungene umupapa ashingurwa n'ibindi vyerekeye umupapa ariwe mushumba wa Ekleziya Katolika turabigaruka ko muri isanga y'uno munsi twatumiriyemwo Patiri Steve Mike niyo nkuru ari mu patiri bari mu mihango yo kumushingura i Vatikano. Steve Mike asanzwe arangura ubutumwa bwiwe i Paris mu Faransa ahasanzwe ariko yiga n'amashuri y'ikirenga mu vyingisho nduramana. Patiri Steve Mike ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kugaruka ku vya Papa Benedikito wa 16.
Niriwe neza Diane mwe n'abakunzi ba kino kiganiro ndabaramukije mwese amahoro.
Ego murakoze. Imbere ko tugaruka kukungene yashinguwe harya Papa Benedigito wa 16 uwo muvuga muri make yovuga gute yari umuntu ki?
Biragoye kumuvuga muri make ariko reka umuntu agerageze. Papa Benedigito wa 16 yavutse yitwa Joseph Ratzinger yari umudagi hama akaba yaranzwe n'ibintu byinshi ariko novuga nka bibiri cyangwa bitatu nyamukuru. Ubwa mbere ni uko umuhamagaro we wa mbere muri Ekleziya nk'umusaseredoti yari umuntu yanonosoye cyane ibyerekeye ukwemera, ni ukuvuga yuko yari icyo bita umuteologian, umuntu yagira ati reka Imana yaduhaye ubwenge reka tubukoreshe kugira ngo twemere gusumba cyane. Rero ibyo ni byakoze ubuzima bwe bwose. Inyigisho yatanze yarabaye umwigisha w'ibyigwa ndoramana teoloji rurangiranwa cyane mu Budage no ku isi yose, bamwe bakaba bavuga mbere yuko yoba ari mu bigisha ibyo byigwa ndoramana bakomeye cyane bo mu kinjana giheze. Bakaba bavuga ko ari umwigisha mukuru muri Ekleziya kuko n'umuntu yanonosoye ivyerekeye ibanga n'iteka rya Ekleziya, ivyerekeye Imana ya Yesu Kristu nk'uko Data na Mwana na Mutima Mwiranda bigaragaje mu buzima bwa Yesu Kristu. Akaba rero yafashije cane cane gose muri Ekleziya. Nabamenyesha akarorero yuko igitabo nyamukuru kirimwo ukwemera kwa Ekleziya ico bita Catechisme de l'église catholique cyasohotse mu mwaka wa 1992 niwe yatumye ko abepiskopi n'abateologien bo ku isi yose abikoze ahawe abikora ku izina rya Papa Yohani Paulo wa kabiri no kuvuga yuko n'umuntu ibyo yadusigiye ari byinshi cyane ico mugabo kikaba ari kimwe mu byamuranze ikindi cyamuranze nuko ukuntu yarabayeho yari umuntu by'ukuri yashaka guca bugufi agitorwa mu mwaka wa 2005 abamenyeshamakuru bamwe bamwe bamubona nk'umuntu ashira imbere iby'ukwemera umuntu yugaye umuntu atazoteza imbere ekleziya nk'uko Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabigize murabona ukuntu Yohani Paulo wa kabiri yari yimereye akaba ari umuntu yashikirana cyane n'abantu yavuga mu mwanya wiwe ibyari arimo byerekeye ukwemera ibyerekeye ukwisha no kwizana ibyerekeye ukwizigira ariko rero Papa Benedicto n'umuntu abagendanye nawe abamumenye abakoranye nawe bavuga ko ari umuntu yaraciye bugufi yavuga make kandi yikundira yaranakunda no muziki classique kuko ibyo ntibyo batangaza no mudagi ava mu ntara ya Bavière ibyo turabiga kuko hano hato hamarero akaba yari afise agapiano kiwe n'umuntu yaratangaje ica gatatu rero nagira mpereze ko nuko yaratangaje abantu benshi mu gutanga imihoho mu mwaka w'2013 agira ati amagara nakinkundiye kandi n'intamba nyinshi reka kumbure haze uwundi yoba abereye gusumba jewe ico rero n'ikimenyetso cyo guca bugufi kikaba kandi n'ikimenyetso cy'umuntu yoba nogira ati ari moderne agezweho kuko aravuga ati umuntu adashoboye ikintu abona yuko bitakimukundiye kumvo izi canke ziriya reka arekere abandi n'ibintu tutari tumenyereye cyane muri ekleziya kuko nta mupapa yari bwatanga imihoho mu myaka 108 kuko haheruka uwundi kera umva rero ibyo bitatu nibyo navuga ariko hariho byinshi byo kuvugaiwe
ego muratubwiye mu byamuranze hari icyo mwatanguriye kumutubwira amazina yiwe muvuga ko yari Joseph Ratzinger yavukiye mu Budagi ariko aza gushengera yitwa Benedict wa 16 niko twanamumenye gapati kugira ngo umupapa ahabwe izina niwagitorera amaze kuba umupapa ni itegeko kugira ngo aca hindura akazina abavyeyi bamuhaye afatira indi zina bigenda gute
ego mwisanzwe ni nka kujya mugiye gusoma muri Bibiliya murasanga kenshi igihe umuntu Imana yahaye umuhamagaro udasanzwe yaramuhindura izina sinovuga ko ari gufuta irindi ariko ni irindi rishasha riza risigura rikanarangura n'ico umuntu abazi abari muri kantu mu witwa Abraham mwisanzwe yari yitwa Abraham Imana ivuga ati kuva ubu uzokwita Abraham Yakobo yiswe Israeli ni nkuko rero abapapa iyo batowe ni ukuvuga inama nkuru y'abakardinali ikoranye mu mwiherero ico bita conclave bagaheza bagatora umwe muri bo ngo abe umushumba mukuru wa ekleziya umwungere mukuru wa ekleziya baramubaza hariho umukardinali amubaza ati none izina woba ushaka nom de règne ni ukuvuga izina ry'utwara n'irihe hanyuma rero agacatora izina ndangamutima yiwe ni ukuvuga yuko muri iryo zina harimwo umugambi harimwo spiritualite yiwe hari ico ashaka gushika ko henda baha akarorero kugira mutegere uturoro tubiri murabona umukardinali yitwa Jorge Maria Bergoglio ariwe utuzi ku izina rya Papa Francisco iryo zina Francisco yari itoye yisunze umwiranda Francisco mwiranda yaranzwe no gusenga cyane nibyo yaranzwe no gukingira ibidukikije yaranzwe no kugendera no kubonana n'abadasangiye idini nawe ivyo rero nivyo yaciye atora Benedicto rero Papa Joseph Ratzinger bamaze kumutora bere byananyarutse cyane kuko binjiye mu mwiherero w'abakardinale conclave igenekerezo rya 18 hama bukeye ku muhingamo niho bamutora kuko by'ukuri yari mu bantu bari begereye cyane Yohani Paul wa kabiri yari umuntu babona niwe yari umuduwaya w'abakardino ni ukuvuga niwe yari umukardinale mukuru akordo n'abandi yari azwi ukwemera kwe ko ari kuza niwe babona ngo niwe yosubirira na gatoyi udasanzwe yari ahari rero baramubaza izina yosorange agira ati baranyita Benedicto hari harabaye uwundi mupapa yitwa Benedicto yarasiguye rero gituma yatoye iryo zina Benedicto ni imvo zibiri imvo ya mbere ni uko umupapa yitwa Benedicto wa 15 mu ntambara ya mbere y'isi yose ariwe yagerageje guharanira amahoro kugira ngo ibihugu by'i Buraya bisubize hamwe ntibigwane mugabo imvo ya kabiri kandi kumbura ariyo nyamukuru ni uko Benedicto Mwiranda niwe yatanguje ubumonaki i Buraya le monachisme akaba rero yarafashije cyane mu kwemera kwa continent européen ku bihugu by'i Buraya kugira ngo mutegere ibyo yadufashije nagira ndabamenyeshe ko hari jambo dora twumva ngo dukora dusenga iryo ni jambo ryavuye kuri Benedicto Mwiranda kuko mu mategeko yahaye abamonaki biwe yavuga ati ora et labora dusenge twongere dukore umva n'umuntu yazani niyo spiritualite ye rero yashatse gushira imbere Joseph Ratzinger umuntu avuga ukuri ibyo turabwira kuko hani hato ariko kandi umuntu asenga cyane gatuma abantu bamenya Yesu Kristo.
Yego, murakoze cyane Patiri Steve Mike. Mukanya turaza kubasaba rero mudushikane neza aho Joseph Ratzinger ari we Benedicto wa 16 ashinguwe, ariko imbere yuko muhadushikana mukutubwira uko vyagenze ko mwamuherekeje, reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bose tubazo bababaza turahera kuri Kevin. Kevin ikaze ku ijwi rya Amerika.
Hello.
Ikaze Kevin. Uherereye gakeba.
Ahe niriwe ibujumbura.
Ibujumbura. Eko kuri jewe ni mwaramutse kuri Patrice Steve Mike i Paris mu Faransa ni mwiriwe akabazo kawe.
Abazo kanje mu ka Benedicto wa 16 ashengeye. Hariho yatanze imihoho muri Benyere Kreze n'imba ntiyenda.
Ego
ama anda ko ari ibibazo bimwe bitumye atanga imihoho
turiko turakora
rero hariho rero ibintu bijyanye na homosexualite bavuze ko biriko biratuma isi imera ukundi kuntu muri Amerika abashingamateka baheruka kwemeza homosexualite
ngo baheruka kugira iki
ariko kwemeza homosexualite abashinga amateka muri Amerika
ariko ibyo uvuga ngira ngo sivyo kuko ntayo bayemeje baza akabazo kawuroranishije kuvya
ikibazo cyanyu none ni ikihe bamuvukanye
ibibazo ni uko twagiye turabona ku marezo sosiyo menshi berekana yuko umupapa hariyo yaremeye ko basoranira imana y'inyiko ya homosexualite y'abantu bagize homosexualite yo bari byo cyangwa n'ibiho atubona
urakoze ubwira umunsi mwiza reka Patiri Steve Mike kwishure ego Patiri mikro ni rwanyu
nagira ndabamenyeshe yuko mugiye gusoma mu byo mu cyandiko gikuru Papa Francisco yanditse ku byerekeye imibano y'imiryango cyo bita Amoris Laetitia no kuvuga akanyamuneza k'urukundo nta na hamwe ashigikira namba nta n'uburenganzira kumbure yoba bifitiye kuko ni ibintu byerekeye ukwemera kwa Ekleziya kuko mupapa nk'uko abantu benshi abantu barandika ibintu byinshi kuri internet barandika ibyo bashatse kuko umuntu wese arafite uburenganzira bwo kwandika uko umuntu abyumvira mugabo nta na hamwe hemewe ubunye guhezagira kiretse mu gihugu baregeze kugerageza mu bihugu byerekeye bivuga iki ururimi rw'ikidagi hafi ya Belgique no mu Budage mugabo nta namwe Ecclesia yemeza yuko mariage hari hagati y'umugabo n'uwundi cyangwa umugore n'uwundi. Mariage uko Imana yonyine umugambi w'Imana bitegura turi mu kwemera kw'abakristo hamwe n'ukwemera kw'abayahudi kuko ntitwibagire yuko ico twebwe twita ubwuzure bwa kera Ancien Testament niyo Bibiliya y'abayahudi nuko turafite ico dusangiye na kuko n'Imana imwe gusa yagiye kwihishuka neza na neza mu Yesu Kristo. Rero nta na hamwe byemeje yuko hazoba uguhezagira nka mariage nk'isakramento abasangiye ibitsina gusa ico kugira umuntu yishure neza no muvukanye abagize ikibazo hariho amapression menshi hari abantu benshi hariho amashirahamwe cyane cyane yo mu bihugu by'i Buraya avuga ngo ni uburenganzira bw'abantu gukundana uko babyumva ariko kuri ico Ecclesia ntiragira gusa ikindi twavuga ego Papa Francisco yarigeze abamenyesha makuru bace babikura muri context yabyo kubaza ati mbega hamwe uyu muntu yabafise ubuzima yitwa ko akunda uwundi basanga ibitsina jewe ndinde kugira ngo ndamucire urubanza. Ibyo bica bituma rero abantu bibaza ko agira yemeze byose mugabo mu by'ukuri nta burenganzira afise bwo guhindura iyo doctrine kuko nk'uko Papa Benedicto wa cumi na gatandatu yahora abivuga yagira ati ijambo ry'Imana sigwanje nta burenganzira afise bwo kurihindura kanatsinda Yesu Kristo yavuze ati ntihagire n'akadomo mwongera ko canke ico mukura ko kuri ico rero mbaye ndaremesha uyo muvukanyi yatwumviriza yuko aho niko birahinduka ego ntihabuze amaskandale nk'uko dora tubivuga kumbora rero n'abandi baza kubaza ibibazo nk'ibyo ntihabuze amaskandale ibintu by'ibara byabaye yaba muri Ecclesia yaba mu basaseridoti yaba mu bakristu ariko rero sivyo biriko birahindura ukwemera kwa Ecclesia kuko uko kwemera gukomoka kuri Yesu Kristu no kubatumwa.
Yego murakoze. Twakire na kwizera ku ndi murongo wa telefone. Kwizera ikaze ku ijwi rya Amerika aho uherereye ha mucubaza akabazo.
Yego uraho.
Ndaho ndashima na uraho.
Ndaho ndi mu Rwanda mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Rulindo.
Akabazo kawe kwa Patrice Steve Mike.
Ikibazo ndabaza umutumirwa ndagira ngo umubaze ese Papa wenda muri rusange Papa abafite umwanya ki muri politiki y'isi ese abafite ni izihe nshingano cyangwa se ni uwuhe mwanya abafite muri politiki ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kibazo ndagira ngo umubaze ese kuki iyo batora Papa ahitamo amazina yandi azakoresha kuki adakoresha amazina ye bwite agahitamo gukoresha amazina yandi.
Kwizera akabazo ka kabiri tugutumire uze gusubira gukurikira ikiganiro yagahereye ko ariko Patiri mu mwishura ka mbere. Urakoze Kwizera.
Yego.
Patiri akabazo ka mbere ka Kwizera.
Kwizera akabazo maze kari nkora mutima nabamenyesha yuko umupapa muhungere mukuru wa Ecclesia ajejwe niwe mwibutsamana twogira ajeje mitima y'abakatolika barega umuriyaridi umwe n'imiliyoni majana atatu kuko nibo bahari unye ku isi baharugwa. Rero ijambo avuze rirafise uburemere no ku byerekeye politiki. Murabona yuko umukuru w'Ekeleziya Katolika ni afise nogira ni amastatu abiri. Ubwa mbere ni umushef spirituel ni ukuvuga ariko ni umuyoboramana mwibutsamana w'abakristu ajejwe. Ubwa kabiri akaba kandi ari umukuru w'igihugu ca leta ya Cité y'i Vaticano yemewe mu nzego mpuzamakungu ifise nogira ni aba irese n'abambasaderi abo bitwa abanonsi apostolike ibyariho bya Papa. Irafise iyo Vatikano iri mu nzego mpuzamakungu ntiri muri ONU nka nk'ibihugu biri muri ONU bitora mugabo irari nka bya bihugu bya biri observateur no kuvuga bimwe
biza
kuraba bigafata birorera biza gufata ijambo rimwe na rimwe rero ijambo umupapa avuze birafite uburemere bwa politiki ivyo nibintu nawe narabize nico gituma mu kumisi mikuru ya Pasika na Noeli aravuga ibyerekeye ibijejwe biri ku isi hari igihe ashobora kuvuga ati turasabiye igihugu kinaka kiri mu ntambara hanini igihe bashobora kuvuga yuko basabye yuko Vatikano iba yofasha mu byerekeye kunyuranisha abantu rero n'uyo mwanya sinovuga nti ni politike y'abanyapolitike ntibaja kugira ingwano muri Vatikano ntibaja ariko barafise ico no kwita influence n'ubwo yuko n'ibihugu by'i Buraya no muri Amerika yepfo by'abakatolika cyane umupapa avuze ati ibyo mwuko muragira si byo ibyo n'ibintu byumvikana umuntu rero yabikoresheje cyane rwose ni nka Papa Yohani Paul wa kabiri kuko yarashobora kuja ahantu akavuga ati ibi bintu mugira si byo murazi yuko ari mu bantu bagwanyije cyane communisme yarangwa mu bihugu bihagatiye Uburusiya ico bita URSS Union Soviétique kandi byaratsinzwe ariko ntibafata yarasi uburemere rero aparasi uburemere muri politike
na
umuntu ni nayo
yego twabwiye ko tuvuga ku bya Benedict wa 16 ariko ntitwakumiriye ibibazo by'abashaka ico babaza ku mupapa ibitandukanye kuko arivye turimwo turakira Alex hama duce tugaruka hamwe Benedict wa 16 yashingurwa Alex kaze kuri rya Amerika
yego
uherereye Alex
ere mu Rwanda mu mujyi wa Kigali
akabazo kawe
akabazo magomba umbaze ko papa yari hari ibintu yari yaranze gukora kubera yari inyuranye n'amahame ya Kiliziya Gatolika ese umutumirwa wacu yadusobanurira niba uri wamusubiriye Papa Francis niba wewe ashobora kuzabikora
ibyo ni ibya
iki mutomore
tuva ngo Papa Francis ibyo si hari ibintu byari n'ubutinganyi yari yaravuze ko Papa Benedicto yari yavuze ko bidashoboka muri Kiliziya Gatolika ibintu byinshi ariko twabonye ko yeguye nyine none nashaka kugira ngo menye niba Papa Francis
wagiye
niba ashobora
kuzabikora Alexi Patiri Steve Mike akabazo kawe yakishuye tugutumire kukumviriza inyishu yaho kuri wewe zitata akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com kugira ngo tuvyaze umwanya umusaruro ku bindi bibazo tutarabaza ubwire umunsi mwiza Alexi ego Patiri Steve Mike tugire rero Papa Benedict wa 16 yashinguwe gute ivyaranze gushingurwa vyiwe ni gute ahari ubu nihe
ego ikintu cya mbere mwomenya kubyerekeye ishingurwa rya Papa Benedict wa 16 nkuko mwabivuze niyo narindi icya mbere twomenye nuko yaranditse ico bita testament yiwe no kuvuga nk'iragi asigiye ariko araraga ibintu atunze ko ntacyo yari afite atunze ariko iragi ry'umutima rero akaba yarasabye abari bamwegereye iruhande y'iyo testament yuko yoshingurwa ego nibyo nk'uwabaye umupapa ariko mu buryo buri bubayabaye naho goba ari umunsi uburyo budasanzwe ariko bubayabaye sinzi ko muwitegetse sobre et solennel kuri ibyo rero yashinguwe by'ukuri nk'umupapa ariko hari ibintu batashize ko kuko siwe yari umupapa atwara ubuhunye ni Papa Francisco wewe yari nk'umupapa yeguye cyo bita Papa Emerite rero icya mbere ni uko abapapa bose babahambana ibara rya liturujiya ritukura ni ukuvuga murabye neza murabona yuko abakardinali bose bari ngaho abepiskopi bari ngaho kambere n'abasaseredoti hejuru y'imyambaro yabo ry'abagerayo kuja guhereza inkuka y'imisa Twitter org bari bafise amastora atukura iryo bara ritukura rero ryasico risigura ni ukuvuga yuko mu bisanzwe ni ibara rihora rikoreshwa mu kwibuka amamaratiri kuko gibutsa amaraso gibutsa na mutima mweranda ni ukwerekana yuko uyo mwepiskopi w'i Roma kuko papa n'umwepiskopi w'i Roma yari ubuzima bwe bwose yabuhereje ekleziya yari itanze akiziganya kubwira ubuzima bwiwe abuhereze imana yongera akoreye ekleziya icyo ni icya mbere umva rero amaziko yiwe yabereye ku kibanza nyamukuru c'i Vatikano bita Place Saint Pierre aho hari abasaserdoti abapati barenga 300 bari benshi cyane asimvuze n'abihebeye imana nyarwanda bavuga ngo abihaye imana ababikira n'abafurera benshi hakaba hari abantu haje abantu rero barenga 50,000 nibo bamuherekeje tutavuze rero abepiskopi bahafi 500 n'amadelegasiyo aserukira ibihugu byabo atari make rero yari inkuka y'imisa yahereye babanje umwanya utari muto wo kwinjira mu gisabisho wo gutekana haravuzwe ibyo ishapure n'izindi ndirimbo ibyamurazwe ntibyavuzwe cyane papa Francisco rero niwe yayoboye iyo nkuka y'imisa hanyuma rero icyo twabonye ni uko isandugu yiwe cercle yiwe yari isandugu y'imbaho mu giti cyitwa sipre kurya babigiriye papa Yohani Paul wa kabiri iyo sandugu yashizwe hagati hafi yaho papa yari ari hamwe naho abasaserdoti bari kugira ngo bose bayibone icyo rero bace bagira ni uko hejuru y'iyo sandugu bace bashyira ko inkuru nziza evangeli kuko inkuru nziza umupapa umwepiskopi icya mbere ahamagariwe no kumenyesha iyo nkuru nziza nibwo butumwa bwiwe bwa mbere no kuyobora no gutagatifuza igihugu cy'imana hanyuma rero ibyo yari cercle isanzwe cyane n'ukuri itariko ibintu bihanitse gose
nkama mugabo gapati ego imbere ko muca mutubwira uravuze akantu uvuga ngo uko yashinguwe nubwo ari umupapa hariho ibyatashingurwa nyine
ego
ni nk'ibiki ego ni nk'ibiki
ubwa mbere murabona mu nyambara bami z'umupapa hariho aka agatishe karenga ko hejuru bita palium ni nagahuzu bashira ku bitugu by'umwepiskopi w'i Roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badiyoseze berekana nagahuzu gakogwa mu mapwale ya intama zahezagiwe ako gahuzu kitwa palium rero niko kerekana yuko uyo mu abepiskopi bakuru cyo bita bashevek hamwe na papa bunze ubumwe cyane papa Benedicto ntiyahambanywe n'iyo palium kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma n'icambere ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa icyo bita anneau de pêche impeta y'umurovyi iyo mpeta y'umurovyi itwibutsa ubutumwa bwa Petero mwiranda kuko papa n'umusubirizi wa Petero
abandi ba papa ubundi abandi ba papa ubundi nka papa Yohani Paul wa kabiri ijya mpeta yarayihambanye
ijya bacha umva umupapa apfuye bacha bayigira barayidetriza ariko abasi mpeta y'umwepiskopi nayo yarafise ica gatatu atarafise nuko atahanganye n'ibirato bitukura muravye yarafise ibirato bisanzwe byirabura kuko ibirato bitukura naho papa Francisco atakivyambara nibyo byaho biranga abapapa kuko bitukura kubera ya wa mutima wo kwitanga wo kwiheba wo gufira ibanga yewe yahanganye ibyo birato bisanzwe atari ibirato bitukura
kuba atabihambanywe ni kubera ko atakiri
atagitwara ibyo byose birafise insigura yabyo ni uko bahanze umupapa yahoze atwara mugabo ubu si wagitwara ni ukuvuga yuko iyo bahamba umuntu yari atwara ekleziya ni nk'uko kwiyanda bisigure neza ni nk'uko umwami yoba hamvye wari imbere yiwe imbere gatoya umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi cyangwa by'ubutegetsi ikindi atahamganye naco ni inkoni y'ubwepiskopi bw'iroma kuko ntiyarakiri umwepiskopi w'iroma yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye murazi yuko yari amaze hafi imyaka cumi aba ani Vatikano muri monastere monastere yitwa Mater Ecclesiae ni ukuvuga umubyeyi wa Ecclesiae n'abantu bane bamufasha kuko yari akuze cyane akaba yari kumwe n'umunyamabanga wiwe Clive Musenyeri George Ganswein umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye ntayo mwabonye
Papa Pawulo wa kabiri yarayihambanye wewe Patrice sabwe
ugwe
biriko biracika Pati muratwumva
va
ego vyari bicitse gato twariko turabaza iyo nkoni Yosefu atahambanye ari we Benedict wa 16 Paulo wa kabiri we yarayihambanye
yarafite iyo kwa Paulo wa gatandatu niyo yavuye ikindi rero mutabonye bavuze ati mbega nta mashugwe mu by'ukuri amashugwe ibisabisho byose byayusabisho by'ukwemera byayusabisho by'ukwizigira amashugwe ni Papa Benedicto bavuga ati yasabye ko bamuhambwa bibaye abaye gose n'insiguro Papa Francisco yagize mu ico bita omeli y'Imana yashimikiye cyane ku ijambo ry'Imana mu mpera yiwe naho yagiye aramuvuga avuga amajambo ya Benedicto niho yamuvuze mu izina gusa
yego murakoze tubanze dufate pastor kundi murongo wa telefone pastor uratwumva Pasteur uratwumva? Pasteur, tu coupes ku telefone. Jean Shalom, wo uratwumva?
Ndikunda bumva.
Uherega Jean Shalom.
Eh.
Uherereye?
Se wa umherereye mu gihugu cya Uganda.
Mu gihugu cya Uganda, akabazo kawe. Kumutumire Steve Mike, Patrice Steve Mike.
Kibazo nari mfite ni cumi mupapa bikiranye ingene yashinguwe mu buryo bubaye abaye nararabye n'irya yerekeye yiwe cyane urumva ngiye byarantangaje cyane kubona bashobora kumushingura kurya kandi tuzi ko itunze kandi yarakoreye Vatikani kandi ari naho yari asanzwe amaze kuva mu papa yaciye aguma ari hajya
akabazo kawe kakaba kahe
ikibazo nicyo nyine yashinguwe kubera iki bamushize muri rya telefone isanzwe nk'iy'abantu bato bato ni kubera iki byasize kujya
Jean Shalom Jean Shalom Patrice Steve Mike yarahejeje kwishyura ako kabazo nawe tugutumire kuza kumviriza kuri wezi tatu akaburungu wezi tatu radio yacu akaburungu kwa murakoze cyane
yego nama murakoze
yego
garuke gato ako kabazo kandi baguma babaza Papa Benedicto we nyine ubwiwe niwe yasabye yuko iwe naho azoba akomeye bayabaye yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri ze muri cerke isanzwe gusa za kwivuga ukuntu rero urubanza rw'amaziko rwaheze kuko mu nyuma harabaye indi migigwa umugigwa wo guhezagira n'amazi ahezagiye hakaba tereza ico bita igitabisho cya nyuma cyo kumusezera cyitwa Absud cyagizwe na Papa Francisco kardinale uco bita umuduwaye w'abakardino kuko Papa Francisco murazi ko muri no minsi afite ingorane mu ivi rero ibyo biheze iyo misa iheze yaciye aza gushingurwa aho abandi bapapa bahora bashingurwa rero yari yarasabye iteka n'ubucuti bari bafitaniye yuko yohambwa Paulo wa kabiri yari yarahambwe bataramuduza ni ukuvuga mwinjiye mukuru Petro Miranda di Vaticano Basilica San Pierre de Roma hariho ka munsi ya altari nyamukuru ni hameze niho bashingura ini rero agi toboro nyene o paperoni paro akabiri ubara mudugije ejo kuko yarashizwe mu yare yarashizwe mu rwego rwa Miranda no kuvuga yuko abakristo baca ase imva yiwe iri hejuru rero cyo bamushize muri muri ayo so yaho bashira abandi bapapa yamwo cercueil yiwe bace bayishira cercueil iri muri plan ikomeye kugira ngo bakingire ya mbere cyako bara gisanzwe cera cibutsi batisibu hanyuma rero baca bagi ari ubunye abakristo bose kuva ejo barashobora kuja ku senge niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibayabaye ica kabiri mwamenye nuko nubwo bwa mbere ahambye uwundi yasubiriye kuba rimwe gusa mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na kabiri mba nihenze aho bazanye ikiziga cy'umupapa yapfiriye ahandi bwaba gihambi Vatikani mugabo yarepfuye haciye imyaka myinshi nibwo bwa mbere rero muri ekereziya ba umupapa hanze uwundi yahora eza kugira ibintu bibaye abaye mbwa kandi bidasanzwe
hanyuma ko yoba si hari akantu telefone yacitse sinzi ko ariho mwariko murabicisigura neza ko yoba yahambwe aho Pawulo wa kabiri yarahambwe biravugwa byo bari byo canke
nize nabivuze yahambwe no kuvuga yashinguwe umva hariho rubanza rw'amaziriko mugabo acaja gushingurwa aho Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabanje guhambwa harya nyine niho yashinzwe niwe yabisabye kandi n'ubucuti bari bafitaniye na Yohani Paulo wa kabiri barakoranye imyaka irenga 25 wa kabiri niwe yahamagaye musenyeri Ratzinger amuhe gutwara urwego rukuru rujejwe kuraba kwemera muri ekereziya nzima icyo bita Congregation pour la doctrine de la foi bakomeye cyane kuko byerekeye kwemera n'ibisohoka mu bavuga kwemera rwo gukontrola ibintu byinshi rero bafitaniye byari iyo ngingo yari yafashwe haciye imyaka myinshi kuko bari basa n'abiteguye yuko cahambwa yabanze gushingurwa imbere y'uko tuza kiziga ciwe hejuru mu isengero rikuru ry'i Vatikani.
Yego. Pati hariho ukuntu telefoni ziracika sinzi aho muhagaze ko ariho mwari mwatanguriye ikiganiro biraza biracikagurika turibaza yuko bihava dushobora kumva bitaguma bicikagurika kuri telefone hanyuma yego hanyuma rero hanze aha abantu bari bagingira ngo si bose bashobye kwinjira kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze mu bari bahari hari habari bafise igicapo cari canditse ko ngo Santo Subito bakasigura ko bariko baberekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda ivyo hari ibiramara kuvugwa muri ekereziya katolika kuri ico kintu cyo ko bohava bamusabira kuzoba umweranda
mwamenye nuko umwanya wa ekereziya utari cyo kimwe n'umwanya w'abantu abakristo rimwe na rimwe hari igihe baje imbere bakabona kuko abakristo mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko anze mu byerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza ko mubizi umwanya kandi kiyubara cyane ikaba prudent kugira ngo ibanze itohoze irabe tuvuga ko umuntu kubera yuko yari icamamare yakoreye cyane ekereziya kumbure baca ngo nyine mu rutonde rw'aberanda hariho processus ndende kandi ifata umwanya ariko rero kuko bibutse kandi babonye ibyabaye mu mwaka w'2025 igihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yapfa hari abakristo batari bake banditse bari basubwo gwandiko gwa Santo Subito numwemeze ko ari umweranda mugabo na wene Papa Benedicto naho yagabanije umwanya wundi bavuga muri ekeze yuko babanza kurindira n'imiburi iburi itanu itandatu umuntu apfuye imbere yuko babanza kuramatohoza iyo myaka Papa Benedicto exceptionnellement yarayikuyeho bace bagiregeza amatohoza kuri Papa Yohani Paul wa kabiri mugabo na wene anya nobibutsa yuko yagiye gushigwa mu rutonde rw'aberanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuva yuko haci cenda umva rero abakristu bara kuri Benedicto fuzo cabo ariko rero umwanya cyane cyane muri bino bihe iyo umuntu amenyekanye ubunye muri ino myaka y'ubusi nka kera yanditse nowamenyesha ko Benedicto wa cumi na gatandatu ayo yavutse yitwa Joseph Ratzinger ushizemo yasize Belgien nibyo yasize ari umwepiskopi kuko yarabaye umwepiskopi imyaka itanu iminike nibyo n'amakonferense yagize ni ibintu birenga ibitabo zirenga amajana atandatu yamuzyagiza n'umupapa urumva ibyo byose
tubasabe gatonya mu buhinga bw'ivyuma bavane ko kuri telefone basure kubahamagara bushasha kuko hari hamajambo aguma acikagurika tukaburamwo amakuru twari dukeneye ku byo turiko turababaza muhinga bw'ivyuma Aloise udufashe dukure ko Patrice Steve Mike wongera umusubire umuhamagare kugira ngo tumve ko telefone ishobora kugenda neza gusuma uko biko biragenda mu kurindira ko tumugarukana turafata Chrysostome ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherereka Chrysostome
neza na neza ndakumva mukuru wa politiki igitega
havugwa make
asha na mahoro n'amahoro n'impunda marembe umutekano ni wose ibiciro nibyo mbona byabaye ndanse gusa
no kwihangana hanyuma rero akabazo kawe mukanya turabagarukanira Patrice Steve Mike bagomba basuye kumuhamagara ko telefone twumva icikagurika akabazo kawe kuvya Papa Benedicto wa cumi na gatandatu
akabazo kanje ntigashingire kuri ubu Papa Benedicto aheruka kwitaba Imana gusa canke Francis avuga akabazo kanje gashingiye ku kibazo c'ubupapa nyene ikibazo cyanjye gishingiye kuri Matayo ku ndiri ya Matayo igigabane cya 23 ku 19:10 aho ekereziya gatolika ivuga yuko umushumba wayo wa ekereziya ari nyine ubweranda none rero nashaka kumenya ko kubera ko ahumvuze mu njiri haranditse ati kandi ntimukite umuntu wo mu isi data kuko so ari umwe ari wo mu ijuru ku icumi na hasi kandi ntimukiyite umuranzi kuko umuranzi wanyu ari umwe ari Kristo nashaka rero kumenya nimba ibyo bavuga ko ari ukuri cyane hari icumi biyuko n'iri ijambo ry'Imana murakoze
ego urakoze pati twumvise ko mwagarutse muce mugira ko mwishuye akabazo ka Christophe mwakumvise
ego Christophe nakuvuga yuko muranyumva neza uwo
ego buturakumva
ego nakuvuga yuko mu nkuru nziza n'ibyo yambata yuko yabone cya 23 handitse ko atamuntu n'umwe mwokwita dawe ngaha ku isi ariko mumenye neza yuko iryo jambo ryariko ribwirwa abafarizayo bari bakeneye ko babashira imbere ibintu byo kwemera kuko babashira imbere ibintu byo kubemera nako kuko mugiye mugasoma muri Bibiliya yose ari ahantu kenshi abantu bagaruka bitwa nk'ababyeyi bo kwemera mwibuke akarorero aho Paul Mwiranda yandikira ariko avuga Onesime agira ati uyu naramubyaye mu kwemera mugende musome amabaruwa yose ya Yohani Mwiranda Saint Jean yandika ati bane banje nk'uko yoba yarababyaye mu kwemera rero kwita umusaseredoti dawe si kumuha iteka no kumwibutsa ibanga ahamagariwe ryo kuyobora no kubyara abandi muri mu kwemera nkora numva n'abapasteri bamwe bamwe babita papa pasteur cyangwa mama pasteur ni muri iryo jambo nyine. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ego yavuze yuko hariho bahora yumva bita umupapa ngo nyine ubwiranda. Mu by'ukuri iryo jambo nyine ubwiranda ni traduction itabereye cyane kuko ni titre bavuga ati sainteté, ariko uvuze nyine ubwiranda mu kirundi cyane mu kinyarwanda womenga ubwiranda bwose niwe abugaba oya bisanzwe ibyo kanatsinda mu nkuka y'imisa bavuga ati mukama ni wowe neranda nyawe niwe ubwiranda bwose bukomokako. Numva turabizi neza ni titre rero, kandi iyo titre ntibise umupapa gusa, irafise n'abepiskopi bakuru mu ba orthodoxe barabita ba sainteté mu bakopte. Umva rero ntibibatera ikibazo tuvuga ko ari umweranda ngo ngo abaye umupapa oya. Ni titre yo kumwerekana no kumwibutsa, ni titre uwo anashaka. Ico yaje vuba cyane kuko umupapa afise ama titre menshi. Hariho na titre rivuga riti ngo n'umusuku w'abasuku w'umukama, iyo ni imwe mu serviteur de serviteur de Dieu. Hariho ya sa sainteté, hariho izindi nyinshi. Rero si ukuvuga ko subwiranda bwiwe bariko barashira imbere oya, ntabwo no kumwibutsa yuko ahamagariwe ubwiranda kuko bose si ubwiranda.
Ego twibaza ko ni mubona Levi yari yatwandike kuri Facebook avuga ngo bashobora guhamagara mutubarize igituma abapapa babita bene ubwiranda bwose aronse inyishu. Hama tuce twakirana Gideon kundi murongo wa telefone. Gideon ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo ndabumva.
Uherega Gideon.
Ndi Bujumbura.
Akabazo kawe kwa Patrice Steve Mike.
Bo akabazo kanje nari mfise. Akabazo kazaye n'izo cha kabiri igituma bavuga yuko papa ari nyene ubwiranda. Bagacaba bavuga ati n'umwiranda ngo kanaka bariya baba barapfuye ngo kanaka nabwo umwiranda kanaka mu bwa papa we wabihari bakamwita ko ari umwiranda, kandi hariho abandi bitwa biranda baba baritabye Imana.
Wumvise inyishu ya Patiri? Wumvise icyo Patiri yabivuze ko?
Bo numvise mugazi nanyeze neza kubera iki ari wafise iyo titre wenyine, kandi hariho n'abandi bantu bakora ibyiza byinshi ngaha ku isi tumaze kubona, ntihagire abo bababwira ko ari nyine ubwiranda atari papa.
Egasi nabavuze nababyiyemeje kubivuga yuko si we wenyine afite iyo titre yenyine ubwiranda. N'iryo jambo nyine mu kirundi ni traduction itabereye kuko womengo niwo afite ubwiranda bwose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ekleziya siyo igira aberanda. Ni ukuvuga yuko yemeza umuntu ko ari mu muhango mu rwego rw'aberanda kuko yagendeye inkuru nziza, kandi hariho n'abandi benshi tutazi. Nicyo gituma hari umunsi mukuru w'aberanda bose. Iyo tuvuze mujya ku igenekerezo rya mbere ukwezi cumi na rimwe, iyo tuvuze umunsi mukuru w'aberanda bose, ni umunsi mukuru w'aberanda tuzi n'abo tutazi. Hariho benshi tutazi rero kumbure, hari abo bari mu miryango yanyu, hariho kumbure abatazwi, hariho abari mu abantu Imana yo nyine izeho ubwiranda gushika. Rero ni titre ya umupapa mwita mugasu kuvuga ko bari mwiranda mu bitandukanye neza. Kanonizasiyo, cyo bita kanonizasiyo rwa rubanza rwo kuvuga uti uyu unye turemeze ko ari mu bitabo by'aberanda, si ukuvuga ko sikezi mugize mwiranda no buzima yari asanzwe afise. Ibyo rero bikaba ni processus yindi ndende ko mbura twafatira uwundi mwanya uwundi munsi nkabasigura ukuntu bigenda. Mugabo ni benshi tutazi, ariko muri bake tuzi uyu unye turavuze ati rero n'akarorero ku bandi. Nico ijambo n'akanonizasiyo rivuga c'est un modèle mu bandi. Ari mama Teresa w'i Calcutta, ari tuvuze tuti Yosefu mwiranda umubaji muri bake tuzi Imana yaduhaye kubona ko hari abantu benshi nga ni na benshi gusumba tutazi. Muri bake Imana yaduhaye kubona ngaha ku isi tukaba twaratohoje, hanyuma umuntu akagenzura ubuzima bwawe ibyo banditse byabaranze, hanyuma hakaba igitangaro ku bereke abantu babambaje ibitangaro bidasanzwe bidashobora no gusigurwa na science cyane iby'ubuganga. Uyu rero turavuga tuti yaragira nabera karora abandi tuga ko ari wowe nyine. Ariko tugaruke gato mu nkundire kuko twaje kuvuga zereke Papa Benedicto tugaruke gato ku kintu nyamukuru cyatuzanye ahandi ho dusanga tuko turata umurongo gato.
Turafise Innocent ikaze kw'ijuru rya Amerika gituma twabaretse ngo babaze n'utubazo tw'umupapa ni kubera abihebeye Imana kenshi tutabarunka ngo bishure utubazo
tutandukanye.
Ego twari twugurira imirongo no ku bindi bibazo byerekeye abapapa mbwabo twibanza cyane kuri Papa Benedicto nko wabivuze. Turafise Innocent ikaze kw'ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye ga Innocent?
Bo mperereye mu Rwanda ndi mu burengerazuba bw'igihugu ndi mu karere ka Rusizi.
Kwa kabazo kawe.
Akabazo kanje Papa Benedicto ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije? Ikindi ese kuki Papa yitaba Imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko twa dusanzwe tumuzi? Ikindi Papa kugira ngo atorwe ni bandi bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho.
Okay. Abajije ibibazo bitatu bikomeye cyane
mu mwishura.
Ego reka ntangure kwishura ku cerekeye umuryango w'umupapa. Musanzwe umupapa kenshi bamutora akuze. Nagira ndabamenyeshe yuko nka Papa Benedicto wa 16 umuryango we wose usa n'uwaheze kuko bavukana ari abana batatu. Rasingere niwe yari umuhererezi Papa Benedicto. Yari afise uwabo mukuru yari umukobwa yitwa Maria. Hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa Jorge, nabone babaye abasaseredoti binjiye mu iseminari igihe kimwe bakigwa umunsi umwe ngenekerezo rya 29 ukwezi kwa 6 umwaka w'1951. Haciye rero hafi imyaka 2 mukuru wiwe yitabye Imana, hama hagaca imyaka 10 uwo bavukana yitabye Imana, abaviwe bari barapfuye. Hanyuma mwibuke yuko yari afite imyaka 95 ni ukuvuga nta muntu n'umwe w'iwabo asigaye yaba ababyeyi biwe yaba bo bivukana. Nico gituma mutabona umuryango w'umupapa co kimwe na Yohani Paulo wa kabiri umuntu wenyine asigaranye abantu bakeyi b'iwabo ni Papa Francisco. Ejo bundi yagiye kuramutsa umukuzi niwe afise imyaka 90 navuga yuko nawe ne tutaravye neza niwe wenyine asigaranye dawene arashobora kwitaba Imana ntabyo twifurije. Kenshi batogwa rero baba bapapa bakuze hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari. Kenshi rimwe na rimwe hari igihe baba hari kandi murazi yuko ntibarongora nta bana babyara rero abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritabye Imana. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu itorwa ry'umupapa n'abakardinali nibo baja mu mwiherero. Ubundi umupapa apfuye acaba iminsi 9 yo kugandara. Muri iyo minsi 9 rero abakardinali bo ku isi yose bakaca bakorana, ariko mwomenye ko abakardinali batarenze imyaka 80 nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa.
Batarenza?
Batarenza imyaka 80. Hariho abayirenza baraza mu manama yo kugira baganire n'abandi biyumvire kumbure umupapa yobabereye. Atari izina ry'umuntu mugabo ibyoranga umupapa abereye mu gihe turimo. Ndaza kubigaruka ku kabazo ka mbere abajije. Rero abo batafise imyaka abatarenze imyaka 80 baca baja mu mwiherero mu isengero bita Chapelle Sixtine bakiugarana rero bagatora. Bashobora gutora 1, 2, 3 kuko bateza gutora 2 ku 3 by'amajwi. Hanyuma rero bamwemeje umukardinali kenshi batora umwe mu barimwo naho basa uburenganzira bwo gutora uwunze tubari ngaho, ariko kenshi bakunze gutora umwe mu bari ngaho, hanyuma bamutoye niho rero baca bamwemeza, bagaca bamwerekana ku isi yose, akavuga n'izina yatowe, hanyuma akazoba urundi rubanza bwo kumwemeza icese rero yuko atanguye kuba ubutumwa bwe bw'umupapa muri Kiliziya. Ubwo rero n'abakadinali nibo babijejwe. Ikibazo cya mbere yabajeti rero, Papa Benedicto ni igiki cyamuranze abandi batakoze? Icyo mwamenye ni uko umupapa wese ajyana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ibyo gihe. Icyo gihe rero Papa Benedicto wa 16 hariho ibintu byinshi byabaye mu myaka umunani, hafi umunani yatwaye. Kimwe muri byo ni uko yanditse niwe wa mbere yanditse icyo bita encyclique, kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku byerekeye urukundo rw'Imana, kete nziza cyane. Ayandika n'ibindi yerekeye ukwizigira, kete gitwa special vie. Special vie rero ni verse muri Bibiliya yo kwa Pawulo ivuga ati twakijijwe mu kwizigira, nous avons été sauvés dans l'espérance. Hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi, no mu papa wa mbere yafashe ingingo ruhasha bwo kugira gwanye ibyerekeye pedofili, ni ukuvuga abatoteza abana mu byerekeye ubuzima d'ordre sexuel. Kubera yuko niwo muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaserdoti, bavuga yuko mu myaka munani yari patiri yahagaritse yari papa, abapatiri barenga 400 barirukanywe barashengezwa no mu byerekeye sentare kubera Papa Benedicto wa 16 niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero, nawe tuzokwihanganira, harageze yuko ibyo bintu bigira. Hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudagi mu myaka 1000. Icyo rero kirakomeye kuko nk'umudagi murazi yuko ibyaranze ubutegetsi bw'abanazi, ni umuntu rero yasubije hamwe cyane 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 n'abayahudi. Abayahudi baranamukunda cyane kuko baravuze yuko nka perezida wa Israel yaravuze mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje Ekleziya Katolika, ati Papa Benedicto wa 16 yari umugenzi wa leta ya Israel. Ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi, kubera kumbure ahubwo kubera ari umudagi rero yacagira yaragiye kubonana cyane n'abayahudi, yaragiye mu ikambi giciwemo abayahudi benshi mu byerekeye by'abanazi ahantu bita Auschwitz. Umva rero ibyo ni ibintu byamuranze kumbure bitaranga abandi, kuko umuntu wese afite amadefi yiwe. Murabona nk'ubu Papa Francisco turi tuba mu isi ubu unye yabaye nk'umuryango umwe, hari abantu hari ibyo berekeye aba migrant, ni ukuvuga abantu bava mu mihingo imwe baje ahandi, ibyo hari ingwano byinshi zitandukanye. Ibyo n'ibiranga kino gihe umupapa wese rero Imana itanga umuntu ajyanye n'igihe cyacu. Mu by'ukuri turihenda cyane mu kubatandukanye cyane, kuko nibyo bafite umuntu wese ukuntu ameze. Urabona Papa Benedicto ari umuntu yivugira make, ati wa muntu aza gutamba n'ugwaruka, ariko yarakoranyije urwaruka rurenga imiliyoni 3 muri cyo bita Journée Mondiale de la Jeunesse. Ibintu batari bibaze yuko yogize, kuko byari bya Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ariko mukabona ubunye dufite umupapa aja kuramutsa abantu, aja aciye bugufi uwo mengo ni patiri mukuru w'iparuwasi ni kubera kumbure apfuye muri Amerika y'Epfo bafite iyindi mico.
Ego. Patiri Steve Mike, murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ibyaranze Benedigito wa 16 no kuba mwemeye kwishura ibindi bibazo bijyanye na Ekleziya Katolika biroranisha kuba papa. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo. Muze mutwitabe nk'uko mwabikoze.
Ego
cyane. Tukibutsa ko Patiri Steve Mike murangurira imirimo yanyu i Paris mu Faransa muri komuriga n'amashuri yo kugwego go hejuru mu by'inyigisho ndoramana, tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimwo. Turashimiye cyane gose rero mwebwe mwari komuna twumviriza nshuti bakunze bijuru rya Amerika muri rya nino ku isi. Kuri micro mari kumuna Jo Diane ni nahazwe n'abategure nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sangacu no munsi. Dushimire abatwumvirije n'abagize uruhara muri ico yakoze Aloise Bigiri Bigirimana na engineer Cornelius barikumwe muhinga bw'ivyuma ahanje turaza kongera mu kanya kari imbere makuru azobagezweho mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri komora yumvamwo muri ijyanino kw'isi.